mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mirweneza nshuti muteza matwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekerezo ryandwi ukwezi kwa 12 muri 2017 muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya. Mudutunge tumva ivyuma bitariko biradukundira ariko bimwe mu byo tuzakuragaruka ko turagaruka kuri grenade yaraye zaraye zitewe mu gisagara ca Bujumbura harimo quartier Musaga aho ni mu gihugu c'u Burundi yarakomerekeje abagera kuri 5. Turaza kandi kugaruka ku biganiro bibandanya guhuza Abarundi Arusha muri Tanzania. Hasigaye umunsi umwe gusa ngo bige ubwo bihere no munsi umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ivyanye politike bose bashikirije. Turaza kwa turi kumenyesha makuru wacu Pierre Clavernion nkuru ariko arakurikirana iyo nkuru kugira ngo atubwire ibindi. Mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itegekanya gukorana na mu nama yihuta kuri wa gatanu ngo yige ku ngingo yafashwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika yo kugena Yerusalemu ku murwa mukuru wa Israeli. Ivyo vyashikije kuri wa gatatu n'intumwa y'Ubuyapani muri ONU busanzwe ari bwo buyirongoye muri kino gihe. Iyo nama yasabwe n'ibihugu 8 kuri 15 bigize ku kanama. Ivyo navyo akaba ari bine vyo ku mugabane wa Burayi mu Burayi harimo Uswedi, Ufaransa, Ubutaliyano hamwe n'Ubwongereza. Ibi navyo nivyo ku mugabane wa Amerika yepfo arivyo Bolivia na Uruguay hamwe na bibiri vya Afrika Misiri na Senegal. Ivyo bihugu vyasavye ko iyo nama izokugururwa n'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Abanyagihugu bafise ubwenegihugu bw'Ubwongereza barwana ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba ya Leta ya Kiisilamu bakwiye kumenyekana aho bari bakicwa aho kwemererwa gusubira mu gihugu c'Ubwongereza. Ayo n'amajambo yavuzwe kuri wa kane n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi Gavin na Williamson. Ubwongereza bugereranya ko abanyagihugu 108 bafise igitabo c'inzira ca pasiporo y'ico gihugu aribo bagiye kurwana muri Iraq na Siria. 130 barishwe abandi bashika ku 400 baratahutse mu gihe 270 bakiri mu karere ka Barabu. Gavin Williamson yashikiriye amabanga y'ubwo bushikiranganje mu kwezi guheze yemeye ko abarwanyi bagiye mu bindi bihugu bakurikira kiranwa hafi kugira ngo ntibasubire kwemererwa gutahuka mu Bwongereza. Ivyo akaba yabishikije mu gihe hari haheze amasamake abagabo babiri barengukishijwe imbere y'ubutungane bagezwa gushaka kugandagura umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Radijugi Amerika mna tukumva kwa FM mchenda na kane ni wichi chenda na FM mchenda na gata na ni wichi vili Mugurundi nume Republika ya Rani na Demokrasia Kongo. Mugwanda na hutu kumvika ni na kwa FM njana kane ni wichi vitatu. Mushu wakandi kumvika ni wivya tumuche kuruga kwa internet ya achari wizi tatu akaburungu. Radio ya tuvewa akaburungu com na kuruga kwa Facebook adresi ya tuvewa radio ya atu. Ikigani ro ni Wanyumunhara.
Wanyumunhara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ibiganiro bihuza abarundi birabandanya Arusha muri Tanzania no munsi umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ivy'abanye politike bose bashikirije. Imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru ariko tubanze tunyarukire mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi aho abantu 5 aribo bakomerekeje n'amagrenade 2 yatewe ku mugoroba w'ejo. Ibindi kuri no nkuru no menyesha makuru wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Grenade ya mbere yatewe muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura yaguye ku butike iruhande y'igituro cy'amabisi yunguruza abantu baje canke bava mu ntara z'umanuko bw'igihugu uwayiteye yatumbereje ahantu hari hagaze abantu batari bake uwo musore niho yarari atwiganira uko byagenze
twari hari nka saa moya turiko turanura ibintu tukatwumva ikintu kituritse nyine kibanza acarakomereka cye twari kumwe mu Imana yarakenze naca nabaye hariho n'abandi bagenzi biwe mikate bari bataramiye ngaho bangahe babiri barakomeretse n'umusazi yarakomeretse nyine abo batatu bari mu bitaro n'uwo musazi baramujyanye nyine mu gitondo
Muamari baji impamvu abantu muri ibanza byose baje gutera grenade aha
oya je ntacyo somenya brand madutangara mu bandi twatangaye gucyo nyene twabibonye uko nyene duca tubyakira uko
inyuma y'isaha imwe gusa yindi grenade yumvikanye ku ibarabara rya 18 inimero 12 muri zone Buyenzi hagati na hagati mu gisagara yaturikiye imbere mu rupangu ahantu hari imiryango itandukanye mbere hari n'abana hakomeretse umuntu umwe abagabo babiri ba mu rupangu yaturikiyemo bibaza kuko ihorana yo bariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi
nka nta muntu umwe afite ibifu no muntu afite ngo no muntu gusa ari umupolisi yabajya pembe niwe bwa yuko afite ngo nabandi ba n'umuntu ngo bizomwe amafaranga n'ayavuze ko dabango byavuye kwide bintoreye
mubaza ko umupolisi ariwe bari baje barondera
iyo biri hose niyo cyo barondera ko yese nawe ni ko yana habyemeza nkagenda namaze kujya umuntu mfite gusa grenade yani ubugazi ko ku mabati gupfu mu kanya cya kirabango pa Jesus ari nagiye kubyuka ngiye nko kwibarabara ngarutse numba ngo ni nka mu rupa ngo ngeze nk'ibintangaza kwanza gusa komeza umuntu umwe yo mu cyagi sivire yawe mugenzi wajya pembeni gucya
Uwo mutama twasanze mu Buyenzi asanga abantu batera ama grenade bari bakwiye kubiheba kuko bashobora no kwihekura
Unaweza ukatupa siku zingine unaweza kutupa sehemu na ndugu yako yuko umo umo mtoto wako
Undi munsi ushobora gutera grenade ugasanga abantu inshuti yawe nihiri umwana wawe cyangwa umubyeyi wawe utashi muhira bakakubwira bati grenade yatewa hanaka yishe naka na naka nasarimwo urashobora kwiyemeza ukavuga uti ni jewe nayitekwe ahubwo woca urya ivyatsu kamara mara ubu n'ubugizi bwa nabi gusa urazi gutera grenade mu bantu utazi n'upfuye ntumutorane none wumva ubu mwiciki aya namakosa abantu bisubireko
iyo ni makosa kabisa watu wajirekebishe
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwije urya Amerika kuri telefone ko abateye ama grenade arabagizi ba nabi kandi bariko baronderwa kuva ku munsi wa mbere w'iyi ndwi hamaze guterwa ama grenade atatu ku mugwa mukuru Bujumbura yakomerekeje abantu 10 eroje uri kaneza Bujumbura irya Amerika
Roje urikaneza urakenuye mugihe hasigaye umunsi umwe gusango ibiganiro by'abarundi bikobera arusha bihere umuhuza yashize ahabona urwandiko rurimo ibyanye politike bose bashikirije menyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru amaze iminsi akurikirana ibiganiro nubakiriko turiko turamurondera ku murongo wa telefone ndabona abonetse Claver nga amahoro ngaho arusha
amoro neza byane ninazo
ivyo abadahuri ivyo badahuriza ko nibihe kuri bikomakomeye muri urwo rwandiko muhuza yashize habona
urwandiko twofata nk'integuro y'amasezerano canke integuro y'urwandiko rwanyu mu muhuza yaje gushira ahabona ibikuru bikuru badahuriza ko abanyepolitike nibumvikana ku byerekeye kwa kasi ibiganisho abanyagihugu baritunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka amenye imigwi yafashe ibiganisho nibumvikana kandi kukubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushyira ibyumviro hano kugira inyerekano amanama hamwe no gushinga amashyirahamwe nibumvikana kandi ku byerekeye ku guharura no gufungura abafungiye bya politike kuva muri 2015 nibumvikana kandi ku byerekeye guhinduka by'ibyizwa shingiro nibumvikana kandi ku byerekeye ingene inzego z'umutekano zikora mu gihugu ntibanumvikana no ku byerekeye ibiganiro hagati ya leta n'imigwi yafashe ibirwanisho nibumvikana no ku byerekeye ingene bashyirwaho icuka kiza cya politike ikindi rero batumvikana ko nuko nicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta
hama bagahuriza kuko iko numva ivyo batumvikana ko ari byinshi
ibyo batumvika ibyo nako bahuriza ko bose barahuza ko umuhuza bose bamwemera barahuza ko igihugu gifite ubwigenge kandi ko amasezerano y'Arusha mwaka w'2000 ari umushinga w'amahoro n'umutekano barahuriza kandi ko intwari zihari mu gihugu ari za politike kandi zibwirizwa gutoregwa umuti wa politike barabiza ko amagume yatanguye umwaka wa 2015 ngo yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu. Barabiza kandi ko ngo hasiye kuvaho umuco wo kudahana ibyaha, guhagarika amajambo abivugwa ngo n'ibindi. Barabiza kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu, bagahurirwa no gukomeza imigambwe intwaro rusange na demokarasi. Bagahuriza rero hamwe nuko shigwaho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kubasubiza mu byabo.
Pierre Claver niyo nkuru mu masaha ari atarenga 28 bitegekanije yuko hazoba habonetse amasezerano. Uraba masaha abanyepolitike, uraba ivyo bakubwira, urabona ko ayo masezerano azoba yabonetse ejo.
Reka dufatire ku ijambo umuhuza yashikirije, yavuze ati oya, nta masezerano azosinywa. Ati kuko umuhuza yari yiteze ko ibiganiro, yavuze ko nako atari ibiganiro byabaye icyo yitse mu Gifaransa negotiation, ahubwo ngo ni kiyago dialogue, ngo kuko abanyepolitiki amashami yigenga n'abandi bavuganye ku buzima bw'igihugu. Iyo nteguro rero y'urwandiko rwa nyuma yahawe abo banyepolitike kugira ngo bagice hirya no hino bongere bagire icyo bongeye ko maze ejo bazoce bashyira hamwe byose ngo rube urwandiko rwa nyuma, icyo yise nka communication cyangwa declaration ya nyuma ariko atari amasezerano.
Hari icyo yavuze ko byo bari ibiganiro bya nyuma cyangwa arategekanya gusubira guhutuma ko n'abataje kugira ngo babandanye.
Yavuze gusa ko urwo rwandiko rwa nyuma ruzoca rurungikirwa umuhuza mukuru muri bino biganiro yoboneka guta Museveni, ikanarungikirwa abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko kugira ngo abari bazofata intumbero ya nyuma. Ariko wewe icyo yavuze ni uko yavuze ati sinezerewe cyane kuko intumbero ya nyuma, intumbero nagize ko bino biganiro byoshika ko ari uguhuza hamwe abanyepolitiki kugira ngo haboneke amasezerano guhagarika intambara. Ati iyo nakore guhagarika yo kugarukana amahoro mu gihugu, ati iyo ntumbero kindayishutseko.
Imbere ko duca tukurekuruka bandanye nje gukurikirana ino nkuru mu ntango zino ndwari wadutangarije yuko bitegekanije ko ejo abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko bazoza ngaho Arusha kugira ngo babone ingene biko biragenda, bongere bashire ku mukuru ibitari bike. Hari ico murabimenya ko ejo bazokwitaba canke batazoza?
Abo bakuru b'ibihugu bitandatu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntibakije kuko boje guhagarikira amasezerano yatewe ko umukono icyo gihe umuhuza yavuze ko gishobora kuba hanyuma.
Urakoze cyane rwose Pierre Claver, niyo nkuru dukundire ko tuzagusubira kukwakura saa kumi imbere y'ikiganiro muri Isanga kugira ngo tubwire aho bizaba bigeze.
Yego cyane, kandi tuzokwamaze no kubyegeranya neza byamaze kuja habona.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho twerekeze muri commune Bugarama y'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi, havugwa ububwe gito bw'abatari bake baha ishano ibitungwa bitandukanye. Abatari bake bavuga n'ijwi Amerika bemeza yuko batazi ababikora kandi n'ikibitera ngo ntikirashobora kumenyekana. Ana Yves Irankunda niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru.
Abo banyagihugu bayaze n'ijwi ry'Amerika bo ku mutumba wa Magara ya kabiri bemeza kubwo bugizi bwa nabi bwo guhisumu ibitungwa biba bigizwa hanini n'impene bumaze igihe cy'ikiringo cy'amezi atatu bwibonekeje. Ivyo rero bakavuga ko atamusi wijana impene zibiri canke zitatu zitishwe mu gihe ziba ziriko zirarisha ubwatsi. Kubera ku kageso kadutse muri ako karere, abanyagihugu bakemeza ko gatuma badebukirwa no kwitaho kubandanya borora, kandi ubworozi aribwo bgahora bubafasha mu bijaye no kuronka umwavu. Ntunzwe n'Imana Pierre numwe muri bo.
Nuko tubona nyine ingene twari ko turagira ibitungo bimwe bigapfa, hari bisigara ubwo ariko ntitwakubwira. Nuko mushobora kubura ntunze nk'impene zitanu ugasanga apfuyemo impene zibiri, birapfa numva sinowe hagushapfura aba mpombye kasanga nta nayo ndanayigurishi mugezo bazipfuye n'isumu, kuko nka jewe usanzwe ndi umusenzi nta nunarya ko urumva yitwa twihera abandi yamba bagurisha batagurisha cy'ibyo sinzi.
None mwe mushabwa teka mu barondera abantu bakora muri ubwo
bwo ntiwo barondera ngo bashobe ngo babone Mbabi kote bugo mwanya nusura kwa mwanya niyo baiki.
Aba maze gushitigwa nivyo vyago baga kiekako ugo bugizu ganavi goba bukogwa na wafisi shari lifatie kuko badafisi bitungwa worora. Ngeza hayo Fideri ni kwa tuyagira.
Chane chane ni kugishi yali kaba shaka yu kutumish kwa shiko kuhela kukugira usigaru kenyo. Zoni ngora chane vyoroshe kuko igitungwa chua anjio wachishi hama hama shikiriza wajaji kumateka anu hama nivagiri chua ibuza kongo wa muhani. Chuhuzo nyinchi ligitungwa chanje nga mufata. Yuru mbanizi ndi ngora nekubera. Najaba shase kuingiri anawi kugira akoneje jimberurumba baga kuye kugira gafe.
Abo wanyagi hugu baka wawazwanu kwa matohoza adakogwa kuo vikete. Baka bonako atagi kodzwe kugirangu yongeso ituzwe bazo hababi hinumbero yoku ihanira kumvodzu kwa watokwe mera kuwandanya wa subiri nyuma mubijayi nubgorozi. Karikure jake aha akavugati
ngora nizigiye kwa duka nkubera nyene baguma ubuguma batwononera kandi inzego zicunze umutekano bo bihagararamwe bakabihagarika naho ubona mufata nta kintu ubona muco ngo naro cyo twosaba nuko nyene ari byo kunda bo bituza nyene bikava bitagenza nkuko nyene hacara duka izindi ngora nuko cyusanga abantu bagiye bari yumvirana na aho ba wagitira ico ntusanga capfuye kuvuga mu mwikeka
abajejwe intwaro muri komine Bugarama kuri ico kibazo bavuga ko bagiye kugihagurukira bafashanije n'inyamiramabi. Oscar Ndikumana umuhanuzi mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama agahera mu gutanga impanuro ku borozi muri rusangi.
Taba inka ndetse n'impene ntaho byoba byarashitse boheza bakijukira kuri kororera mu ndaro zabo bo gerageza uburyo bwose batera ibyatsi bagaheza bakazororera muhira iwabo. Ubwo bwisumo twebwe tuguma duhimiriza abarimyi borozi boheza bakaziragirira muhira iwabo.
Nukuvuga rero ko mugiye gukorana n'inyamiramabi kugira ngo mushore gutuza ako kagiso kadutse muri aka karere.
Neza cyane kubera nta muntu asubira kwidoga ngo bamwoneshereje bashobore kwirinda izo ngorane no gutanga isumu ku bitungwa byabo bakanashobora no kucirinda.
Ibintu biruko mu gihe akenshi hama hadutse induru mu babanyi zitewe nuko impene canke inka ziturutse zamaziri ko zirarisha mu mirima irimo ibitegwa. Mu ntwaro bakavuga ko bagiye gufata n'izindi ngingo zo guhana abonesha mu mirima y'abandi mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika no munsi rero igihuha tubeshuza cerekeye inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ku bijanye n'uko imbanyi ishobora kuyonga vyongeye bakongera bakemeza bayivuze koko binugwa nugwa ko ishobora kuzirikwa ikavukira igihe nyine kuyitwara abishakiye. Diane Ndonse niwe yaduteguriye kino uno mwanya ubinugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Inkuru yashitswe ku mbuga ngurukana bumenyi itarike 24 z'uku kwezi kwa gatanu n'umuntu avuga ko yaganiriye n'abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi bemeza ko imbanyi yamyonzwa canke ikazirikwa ikavuka inyuma y'imyaka 2 canke irenga. Ivyo bakavuga ko byamyeho kuva kera narindi na bugingo n'ubu. Isiguro zigituma vyarakogwa ni nyinshi harimo ukurenga ibigo ku bakenyezi. Aha kandi uwavuga ko yaganiriye n'abanyagihugu aratanga uburorero kabiyemerera ko imbanyi zabo zigeze kuzirikwa. Iruhande yaha abasomye inkuru ku rubuga rwa Facebook bayivuze ko byinshi aho mbere habayemo no guharira bamwe babaza ko byoba bibaho abandi nabo bemeza ko bibaho mbere hakaba nabandi babirabishije mu kwizera kwabo. Nkuko mubimenyereye turabasomera ibyo banditse tutarinze kuvuga amazina yabo. Duhere kuri uyu avuga ati nk'ibyo babikura he nububeshi mbeni mu Burundi. Uyu nawati na kamuna. Uyu ndati sinemera ko ivyo bintu byoshoboka. Yoyionza hamanye nakaguma akomeye. Mbehoho yoyionza gute? Hari nu yavuga ati ivyo ntibibaho na gato. Uyu nawacaza mwishura ati bibaho wangu. Nivyo ijana kwijana. turabandanya n'uyu yanditse avuga ati urumva aho hambere hashize ko hari uburozi bwinshi una wati ekanu ushobora gusanga bikibaho dusome n'uyu avuga ati harimo amange tengete y'abantu uyu nawe emwe ivyo bibaho kuko zamaza bayongeyemo abandi bakazikurayo abantu n'ivyihebe ntibatinye imana dusome n'uyu yanditse avuga ati sha naje maze kumva benshi bazizirikishije hari nuwo uwayimuzirikiye yaciye apfa n'ubu ntaravyara kandi urumva ntakivyaye canke ngo asame iyindi ahubwo azorinda apfa atayivyaye uyu nawe acari twengera ati ha 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 undi nawe acavuga ati undi nawe acandika avuga ati numva bikomeye kweri tugarukirize kuri yavuga ati birashika kweri naje w'umugore byaramushikiye ni hatari kabisa aha rero ijwi rya Amerika ryararondeye abahinga mu buvuzi kugira ngo bagire icyo bavuze kuri izi impari z'aba bantu umuhinga mu kuvura indwara z'abakenyezi no gukwirikirana imbanyi muganga Gafasoni Renild aramirira kure ibyo bavuga ku imbanyi ishobora kuyonga cyangwa ikazirikwa arasigura igihe bishika imbanyi igasamwa ariko ntivuke bivanye nuko itagiye mu gitereko ariko nahone kwidashobora kuyonga ahubwo irinda kuvayo
kuyonga n'ukuri ntituzemera nka neza kuko inda iyo yaramutse bayice twiza fecondation imbuto y'umugabo n'iyo umugore bigahura bigatanga igi bigatanga embryo donc kadakana kakiri gatoya katarakwiza amezi atatu urumva rero muri ico gihe irakura yidakuze naho haba hari ingorane hari izo twita inda zidakura byo tuta grossesse non évolutive aho nyine muri ako gafi turabibona canke hari n'igihe idakura kubera itagiye mu gitereka indani yagiye inyuma ivyo twita mu gifaransa grossesse extra-uterine muri izo rero ntiziheza ngo zikure iyo oyi mbwa iba ye extra-uterine kenshi turinda kubugurura tukayikurayo mugabo iyo oyi twita non évolutive idakura kenshi utubona atanguye kupfa maraso mu nyuma ikavayo
ntishobora kuyongerayo atavuye amaraso canke ngo mumugurure muyikure
kuyongerayo naho nyene iyo tuba twiyagiye inyuma y'igitereko hari imuti tubaha hari ibyo tubanza kuraba muri ecographic kugira tumuhe uwo muti ntiturinde kumugurura ikayonga kubera uwo muti tumuhaye
uyu muganga Gafasoni Renild avuga ko abakenyezi bashobora gutwara imbanyi mu vyiyumviro ariko itigeze ijya mu gitereko
hariho abafasoni batwara inda mu mutwe wabo ubundi atanda bafise ibyo rero bishika kenshi ku bantu baba bararindiriye gutwara inda bakabura cyo twikwita sterilite batashoboye kuca barasama inda buno nyene bagishika mu rugo akamara nk'imyaka ibiri itatu mu nyuma biramubabaza ku buryo mu mutwe wiwe bita bikaja ati genda afise inda akazishiramwo akabona ko inda ikura abo rero abantu turakunda kubaronka kwa muganga mugabo iyo ugize ikindi gipimo cya ecographic ukamurika mu gitereko by'ukuri ntanda usangayo muri ico gihe washavuga ati yarayonze cyangwa avuga ati bayinzirikiyemwo mu by'ukuri ivyo bintu sivyo ntayo bazirika n'ibikunda
uyu muhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi abona ko abanyagihugu bagikwiye guhimirizwa cyane ku bijyanye no kwijukira gupimisha imbanyi kwa muganga mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndose ijwi rya Amerika
Diane Ndose urakenuye ariko rero dutange umuco ino nkuru n'inkuru twari twabasubiriyemo bivanye nuko basavye ko tuyisubiramo nico gituma mwumvisemo ukwezi kwa gatanu kuno mwaka wa 2017 mushobora kuba mufise inkuru mwakunze yaciye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara turiko turasozera umwaka mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com gutyo dusubire turasubiremo iyo nkuru mukanya turaza gusozera ariko imbere yuko dusozera tugaruke gato kuri politike yo mu gihugu cha Zimbabwe mu gihe rero haheze iminsi hahindutse ubutegetsi bwari bumaze imyaka 37 bwa Robert Mugabe abateri bake baribaza nimba umufaso ni wiwe Grace Mugabe ari we yamukwegeye agashambara mu kumuvana ku butegetsi muti kubera iki re kumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza munyamagana abitubwire muri no nkuru yateguwe n'ijuru rya Amerika
Iyi tumunyacyaro wagize amahirwe yo gutoranywa n'umukuru w'igihugu. Umufasha wa Perezida wa Zimbabwe Grace Mugabe yarashyize agaragaza inyota idasanzwe afite ubuyobozi. Ibintu byabaye intandaro y'iherezo ry'ubutegetsi bw'umugabo we. Grace Mugabe w'imyaka 53 wari umunyamabanga w'umugabo we yamaze igihe kinini asa nk'umuntu rwose udashishikajwe na politiki. Ariko mu mizo ya nyuma abona umugabo w'iminsi mwanzuranya kubira izabukuru yarebiye none habyiganira ubutegetsi mu b'imbere ashaka kuzasimbura umugabo we mu gihe kiri imbere ubutegetsi bukaguma mu maboko y'umuryango bushyo mu mbwirwaruhame yavuze mu 2012 asa nk'uwinjira neza muri politiki yagize ati ntangira kubana na Perezida Mugabe nari nkiri muto ariko yaranyihanganiye afata umwanya wo kuntegurira kuba umugore ndi uyu munsi. Bimwe mu byapa byari bifitwe n'abigaragambyaga basaba ko Mukambwe Mugabe n'umugore we barekura ubutegetsi, byibutsaga Grace ko kwitwa izina rya Mugabe bitamuhesha uburenganzira bwo gufata inshingano ze, kandi bishimangira ko kuba perezida bidahererekanywa binyuze mu gutera akabariro. Icyakora Bwana Shadrack Guto wigisha muri kaminuza yo muri Afurika y'Epfo avuga ko inyota ya Grace yamuteye kuyoba, kandi kubw'iyi impuguke kwirukanisha uwo bari bahanganye ukomeye mu byumweru bibiri bishize byabaye gusa kwihutisha ihirima ry'umugabo we. Hashize icyumweru igisirikare aricyo gifite ubutegetsi mu maboko nk'uburyo bwo gukoma mu nkokora umugambi wari warateguwe wo gutumbagiza mu ntera umugore wa Mugabe, kandi imbaga y'abaturage bashyigikiye igisirikare bituma umukuru w'igihugu yegura. Nyuma y'imyaka 37 nta saranganya ry'ubutegetsi, Mugabe yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe, kandi byabaye nk'aho Grace ubwo ari wumuhiritse ku butegetsi. Grace Mugabe utari ukunzwe n'Abanyazimbabwe bagiye bamushyira ku munzani bamugereranya n'umugore wa mbere wa Perezida Mugabe, Sally Heffron Mugabe, wubahwaga cyane kandi warwanyije bikomeye ingoma y'abakoloni b'abazungu, umugore wize cyane kandi wirundiriye mu kwita ku mibereho myiza. Bikekwa ko umubano wa Grace na Mugabe watangiye ubwo Grace yakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu yandikisha imashini Mugabe amurusha imyaka 41, hari mu mwaka w'1987, umwaka Sally yari atorohewe n'indwara ya kanseri yanaje kumuhitana. Mu myaka yakurikiyeho, Grace yatangajwe cyane no kuba umuturage nka wari w'umukuru w'igihugu yatoranije, ariko umubano wabo wahishutse neza mu 1992 ku rupfu rw'umugore wa mbere wa Mugabe. Grace na Mugabe kuri ubu bafitanye abana babiri, bashyingiranwe mu 1996 mu biro by'agatangaza byitabiriwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe na Nelson Mandela, intwari yahangamuye apartheid, ubutegetsi bw'ivanguraruhu. Nyuma Grace na Mugabe baje no kubyara n'umwana wa gatatu. Grace Mugabe kuva mbere hose ari mu bafasha b'abakuru b'igihugu bakunda ubuzima buhenze. Yabatijwe Gucci Grace, umuguzi wa mbere cyangwa nanone utubahitse, yaneguriwe cyane kuba umusesaguzi no gukunda cyane amafaranga. Ashyigikiwe cyane n'umugabo we nawe wagendaga arushaho kugira intege nke z'impagarike, Grace yagaragaye neza bwa mbere muri politiki mu 2014 ajya ku buyobozi bw'ihuriro ry'abagore bo mu ishyaka za NUPF. Muri uwo mwaka nanone yarwanyije Joyce Mujuru wari vice perezida kandi wafatwaga nk'uzasimbura Mugabe. Nta kuzuyaza, Grace yahise ashinja Mujuru ubugambanyi na ruswa, bituma uyu mugore wafatwaga nk'umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Zimbabwe yirukanwa. Nk'indwanyi nyayo yahise azenguruka igihugu akangara abadashyigikiye umukuru w'igihugu bose. Abakurikiranira hafi politike muri Zimbabwe bavuga ko Grace ashyigikiwe n'itsinda ry'insoresore zizwiho ibikorwa by'urugomo byiswe G40 cyangwa G40. Kubera gukinyirwa ikibaba n'umugabo we, Grace Mugabe yahindutse umuntu utinyitse cyane mu butegetsi, kuko byari bimaze kuboneka ko yerekejeho uburakari bitamugendekera neza. Mu 2009 yakubise umwongereza wamufotoraga ari muri imwe mu mahoteli ahenze y'i Hong Kong, naho mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka yashinjwe gusagarira umwe mu banyamideli b'i Johannesburg. Afurika y'Epfo imuha ubudahangarwa kubw'icyo gikorwa kigayitse yakorewe. Mu kiganiro icyo gihe yahaye SABC, televiziyo y'igihugu cya Afurika y'Epfo, yavuze ko atitaye na gato ku byo abandi bamutekerezaho, agira ati: "Mfite uruhu rukanyaraye ariko ntacyo bimbwiye. Umugabo wanjye avuga ko kwirengagiza ibintu ari isoko y'umunezero."
No
kunchuti ba kuzivizuru ya Amerika kwa nunga haduche duso zireki gani rocha chuo nyuma hara mchuno mosisi ma kuzemwa tukumviliza kumbere kodo hana gahindo kiran daba tumi ya mumugani rovizi atuvio masaha alimbere muri vijio harimu kigani romuri istanga muzakuli kila na kuvasa kumi gushka sa kumi ni mne higechista hatu minazibili tuweza kuashikiza makuru vugua mwurundi higechista ha imeni giche na hona makuru arambu ya vugua kuisina chane chane muri Afrika diani na hazwe ilesuwa kimenyi na engineer barimu hinga bugizuma tuwe mi tuifulize kurani guwa mwanyu no muvyanyu.
Kubisimbete yawe data Kubirengeza wani hondambara yeah.